Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jean Diane ni nahazwenge kubashikiriza amakuru tubafitiye tukahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mgenzi wacu Fidel Niyongabo.
Mwaramutse Diane, mwaramutse namwe inshuti muduteze amatwi. Amakuru tubafitiye yo hirya no hino turahere muri Afrika y'Epfo aho Perezida waho Cyril Ramaphosa yagendeye gice cya Soweto mu gisagara cya Johannesburg ku munsi w'Imana kwirabira ibibanza bikoregwamo imirimo yo kudandaza ibyononekaye aho abantu bapfuye bahonyanzwe mu migumu ko yatewe n'ipfungwa rya Jacob Zuma yahoze ari Perezida. Itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika AP rimenyesha ko abantu batari munsi y'amajana 212 bapfuye muri ugo ruhagara benshi muri bo bahonyanzwe igihe amagazini yasahugwa abantu barenga 2,205 barahagaritswe bagirizwa ubusuma no gusambura ibintu. Perezida Ramaphosa yatangaje ko batewe impungenge bikomeye n'ibyabaye yamaravuga ko bahakuye ikirwa cy'uko bategerezwa guha ingufu kurushiriza inteko zigeje umutekano nyuma yuko ashimiye abafashije gukuraho ibyononekaye. Yavuze ko abasahuye ibintu bazoshigwa imbere y'intara. Yarashimiye abanyagihugu bubahiriza amategeko kuba bagiye hamwe bakagwanya akajagari. Yatangaje ko bunze ubumwe badashobora gutsindwa. Tuve muri Afrika y'Epfo dukubitire muri Liberia aho irengero ry'abantu batari munsi y'indwi ritazwi inyuma yuko ubwato buzamye mu mazi y'ibahari Atlantique hafi y'igihugu cya Liberia. Itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ivuga ko ubwo bwato ari buvuye ku mugwa mukuru wa Liberia Monrovia ku munsi wa gatandatu mu gitondo bugana ikivugo kiri mu bumanuko bw'igihugu bwari bukwiza ibintu ngendegwa ko bisabwa kugira bukoreshwe. Abakora ko bararungitse ubutumwa bw'uko bari mu bibazo nyamara igihe abajejwe gutabara bahashika bwaza bwatanguye kuzama. Itohoza ririko riraba ku kugena ubwato utari gukwije ibisabwa bwashoboye kuja mu mazi burimwo abantu n'imizigo nyamubwo bwato akomoka mu gihugu cy'Ubushinwa yarahagaritswe ku munsi w'Imana akaba ari mu mwe y'ipolisi muri iki gihe. Igitigiri cy'abantu irengero ryabo ritazwi ntikizwi nguko bitangazwa n'umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru. Impapuro zerekana ko abantu 18 bari muri ubwo bwato igihe bwava ku mugwa mukuru wa Liberia Monrovia. Yamara abategetsi bibaza ko abantu barenga ico gitigiri bashobora kuba bari muri bwo. Abantu 13 barapfuye ku munsi w'Imana mu burengero bwa Kenya igihe ikamyo itwaye ibitoro yaturika. Iyo mpanuka yabaye igihe abantu bariko bayivomamo ibitoro batanguye kuyivomamo ivyo bitoro igihe yagisanganya mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu hafi yahitwa Siaya. Ikamyo yari itwaye toni 20 y'amata yasetse iyo kamyo yitwaye ibitoro yatumye yubama ku ruhande rw'ibarabara. Nguko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika AP abantu baciye birukira aho iryo sanganya ryabereye kuvoma ibitoro. Gatoyi inyuma yaho iyo kamyo yaciturika irakumuriro. Naho abategetsi bari bagabishije imbere yaho abanyagihugu kutegera habereye amasanganya nk'ayo barondera ibitoro, abanyakenya batari bake babandanya kubikora kubera bahanzwe n'ubukene. Mu mwaka w'2009 abantu batari munsi y'120 barapfuye inyuma yuko abantu isinzi bakoraniye ku ikamyo yari itwaye ibitoro yari yubamye mu nyuma yaho iraturika. Yamara kubera ubukene abanyagihugu bavuga ko atakuni babona bashobora kubigenza kugira bagaburira imiryango yabo. Tuva mu karere ka Afrika dukubitire mu Budagi aho chancelier w'icyo gihugu Angela Merkel yagendeye ku munsi w'Imana igice cyasinzikajwe bikomeye n'imyuzure yatewe n'imvura ikomeye. Yemeye imfashanyo yihutirwa y'amafaranga hamwe no gushimikira kurushiriza kuvyerekeye guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe. Ni mu gihe igitigiri cy'abahitanywe n'imyuzure mu karere k'Uburaya bwo mu burengero kimaze kurenga 180. Merkel yagendeye imihana yahitwa Schuld mu burengero bw'igihugu aho inyubakwa zitari nke zononekaye canke zirasamba ugwa n'imyuzure ikomeye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Angela Merkel yatangaje ko yaguye mu gahundwe inyuma yuko iboneye ivyononywe n'imyuzure. Yatangaje ko abategetsi bazokora kugira ibintu bisubire mu buryo yavuze ko leta izokwemeza imfashanyo y'amafaranga yihutirwa ku munsi wa gatatu. Turangirize ku nkuru yerekeye Algeria na Maroc. Algeria yaratumye ko ku munsi w'Imana ambasaderi wayo muri Maroc bivuye ku kutumvikana hagati y'ibyo bihugu bibiri kuvyerekeye intara ya Sahara yo mu burengero. Ico gihe cyatangaje ko gishobora gufata izindi ngingo. Iyo ngingo yafatiye ku vyatangajwe n'intumwa ya Maroc mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kuvyerekeye intara ya Kabili yegukira Algeria. Yasabye ko haba uburenganzira bw'abanyagihugu baba mu ntara ya Kabili bwo kwishyira bakizana. Yavuze ko Algeria idakwiye kubima ubwo burenganzira mu gihe ishyigikiye ukwishyira no kwizana kw'intara ya Sahara yo mu burengero.
Fidel Niyongabo urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza aya nayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika kwa shaka kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda dusamirana na kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Incamake igice cha kabiri cy'amakuru twafitiye muri kano gatondo. Ubushikiranganje bw'itahamagara y'abantu mu Rwanda burabandanya umugambi wo gupima ikiza cha COVID-19 abanyagihugu. Ugasanga mu burere barimwo abapimwa barashima naho hari abavuga yuko bagifise byinshi bikibabangamiye.
Yewe nta bushobozi mfite, mfite n'abana batoya nk'inzi y'icyumba na saro babikaze nyine.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo ku murwa mukuru w'u Rwanda I Kigali asigura ko ukwikumira kubo basanganye ico kiza bigoye bivuye ku mazu mato bato babamwo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ku handi hato muri hafi ya maradiyo yanyu. Amakuru yacu reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi aho leta iherutse gushiraho umugambi wo gufasha abaganga baheza amashuri kuja ku rugero rumwe na bagenzi babo mu bihugu byo mu karere kugira ngo batange umwimbu mwiza. Uyu mugambi ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Hollande ukaba werekeye amakaminuza atatu akomeye mu gihugu afise ibisata by'ubuganga harimo kaminuza yegukira leta. Ibindi kuri no nkuru numenyesha amakuru wacu eroje wirikaneza.
Umugambi witiriwe nishe ya 240 uri mu rukurikirane rw'ibintu byinshi leta yashizeho mu gushira ku rugero rumwe inyigisho zitangwa muri za kaminuza kugira zise n'izindi bihugu kandi zigezweho. Mu gisata cy'ubuganga uyu mugambi ushyikiwe n'igihugu cy'u Burundi wakozwe habanje ku ivyigwa zerekana neza uko umuganga w'umurundi yokwiga kanonosora ivyigwa ku buryo n'abanyagihugu bahagirira koyoko. Muganga Joseph Nyandwa twari ikigo cy'igihugu cy'ubuvuzi NSP akaba no bateguye uyu mugambi yatwiganira zimwe mu nkingi nyamukuru zibugize zirimo kuba umuganga azoronswa ivyigwa atiye kungorane z'abanyagihugu bazobajejwe kuvura kandi nababigizemo uruhara
gusubiramwo ukungine twahora dutanga ivyigwa kugira ngo umunyeshuri ari kariga habemwo ukuronka ubumenyi bigenda byiyongera gushikaho ashikira kuri bwa bushobozi dushaka hanyuma tuca turondera ingene tuvyigisha nkuko ivyigwa by'ubuganga byigishwa mu makaminuza menshi yo kwisi atari no ngagusa mu Burundi byigishwa hakurikijwe approche pedagogique mu cyongereza yitwa problem based learning. Umunyeshuri niwe ari hagati y'ivyigwa vyiwe sumwigisha aba hagati y'ivyigwa hanyuma rero kubera yuko uwo muganga azoza gukorera mu banyagihugu no kumenya ingorane zireke ya magara abantu z'u banyagihugu cyatongera ko ikintu cyitwa mu cyongereza COPS community based education and service ukuvuga yuko ubu kwigisha umuganga sukumwigishiriza gusa mu amphitheatre na komunote itegezwa kumwigisha kubera ni hazoza gukorera azingorane zawe. Ya kabiri nuko ivyo bijana cyane n'ikintu cyitwa assurance qualité et bonne gouvernance. Tuwe rero twashyizeho masteride ya assurance qualité ma faculté na bonne gouvernance. Iyindi nkingi yerekeye ibijyanye na genre igitsina gore ni bake baba biga iby'ubwo buganga bavyize nabo babandanya kugira ngo baronke ama diplome de spécialité. Iyindi nkingi yerekanye n'ubushakashatsi. Iyindi nkingi ijyanye no gutegura ivyigwa umuntu tuzokwiga gisha turazi n'ukungene azoronka kazi.
Sije abana bakize umuvugizi w'ishira hamwe yitaye neza abarwayi mu Burundi Semabu aramagara leta kwitwararika ko baganga bazoheza mu no mugambi bakorera mu bitaro barimo aho kumara umwanya munini muri za kabine zabo zigenga nk'uko bikunze kuba ku baganga b'abahinga.
Mugambi ni mwiza mugo ni wese aba nk'abandi tubura kandi tubabona ya semese specialist wabona ko ari induruga tubatore mu bitaro bya leta usanga baboneka imyanya minini mu bitaro byabo fidwe era usanga abanyokuru bacu bavaruguru badafise uburyo bashobora kwaronka kandi babagwaye babakeneye mba nabo bandi bo baforume ubumenyi babahawe n'igihugu babaforuma kugira ngo bajugwe baje gusahiriza baganga bari bake maze bafate imyifato nk'iyo abandi tubona kwitabira itaduhimara bace baje kukizi bakore
bacho baje kugira makabina yabo inyigisho bahawe bazikamisha amahera y'umurengera tusanga n'abafite amikoro make nabo bica bibagora kubatora ntibabe nk'abamedecine specialiste tubura ku bitaro bya leta ugasanga bakiye nk'abantu batatu gusa batanu ngo basange wabo na transe nkandi barabakira
umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Sanctus Nyiragira yemeza ko tanke kazo bimpinduka mu bijanye n'ingene abagwayi bitabwaho gusa yibutsa ko bavuga iminsi itari mike kuko abanyeshuri batanguranye n'uyu mugambi bakiri mu wa kabiri
imigambi bene iyi rafata umwanya kugira ngo bishikire abanyagihugu bo abenegihugu bose ariko murumva yuko icyo kibazo cyafashwe nkankama kandi ko ama university yacu na cyane cyane ibyo bisata bijejwe gutunganiriza abo benegihugu biri ku kivi murumva ko turiko turigisha abanyeshuri bacu kugira ngo bashobore gutorera igishyizo ngorane kuvuga umuvuze ati bagiye kuronka gahengwe kuri ivyo ko batwihutse tuvuze ko ejo bazaba barosa gahengwe ariko murumva yuko abanyeshuri bahereye mu wa mbere biga bakoresheje ubwo buryo ubu ntihenze bageze mu mwaka wa kabiri aho bazorangiriza ayo mashure twizeye neza ko tuzoba dufise abaganga abavuzi bafise ubuhinga n'ubumenyi bukomeye cyane
uyu mugambi werekeye amakaminuza atatu harimo iya leta hamwe na kaminuza zibiri z'abigenga u Burundi kiracyari mu bihugu bifise abaganga bake baba abahinga cyangwa abaganga bavura indwara zose muri rusange bazwi nk'abajeneraliste mu Gifaransa mu gikigo cyabo ni iki itahamagara y'abantu bayemetse kivuga ko abaganga bari hagati ya 2 na 3 badahagije ku bantu igihumbi muri icyo gihugu ho icyo gitigiriye cy'abanyagihugu bakurikiranwa n'umuganga ari munsi y'umwe muri rusange eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nene bice ku masonga nkitangura ubushikiranganje bw'itahamagara y'abantu mu Rwanda burabandanya ibikorwa byo gupima abanyagihugu ikiza cha COVID-19 byitezwe ko hapimwa ibice 20% by'ababa ku murwa mukuru w'u Rwanda I Kigali abazopimwa bose bariko babasanga mu burere babamwe ikibazo cy'uburaro buto kiri mu byo abamaze gupimwa basaba gukemurirwa mu ntumbero yo kutanduza ababo igihe bosangana ubwandu I Kigali mu Rwanda ni inkuru ya mugenzi wacu Asunta Kaboshye
iki gikorwa kije nyuma yaho umujyi wa Kigali ushyiriwe muri gahunda ya guma mu rugo nyuma yaho bigaragaye ko umubare w'abandura COVID-19 mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ukomeje kwiyongera mu duce tunyuranye tw'umujyi wa Kigali aho ijwi rya Amerika ryabashije kugera wasanga abaturage babyigana bifuza gupimwa ikibazo cyagaragaye ni cy'abaturage bagiye bapimwa bakagaragara ko banduye bagahisha abagenzi babo cyangwa se abo babana ko banduye uyu mubyeyi twasanze mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro yari yishimiye igisubizo zahawe cyuko ari muzima nyuma yuko yabanaga n'uwanduye COVID-19 atabizi
nafite ubwoba yaraje arabiduhisha tukayadusangira nawe tukaryamana tubimenya nyuma kano w'umusize mu nzu yaraje kandi n'umukobwa ukiri mutoya arabiduhisha akajyasangira n'abana ku icupa ry'amazi natwe tukaryamana kombi aja yize kandi ayifite abizi ko ayifite asi wanjye ndamwakira ubwo rero ararwaye n'ubu ngubu ari mu nzu niyo mpamvu nishimye nyako numvaga nacitse umugongo numvaga umutwe ndya numvaga ahantu hose nta rugingo rusima mfite ariko kubanda mbaye musima ndishimye cyane
ikibazo cyagaragariye aho ijwi rya Amerika ryageze n'icyo abaturage baba mu mazu mato basabwa kuba bakwiheza mu gihe basanze hari uwanduye ariko bakagaragaza ko bitazaborohera bitewe n'imiturire yabo uyu n'umwe wavuganye n'ijwi rya Amerika wo mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali
yewe nta bushobozi mfite mfite n'abana batoya kandi tubatuba mu nzu zitatumo nk'inzu y'icyumba na saro
usibye abaganga bari muri iki gikorwa cyo gupima abaturage izindi gahunda zirimo gushyira abaturage ku mirongo kubigisha akamaro ko kwipimisha birakorwa n'abandi bakozi ba leta batarimo gukora muri ibi bihe madame Ngabire Nkusi Josine asanzwe akora muri minisiteri y'ibikorwa remezo ari mu baje gufasha abaturage bo mu murenge wa Rusororo yatubwiye icyo bakorera umuturage basanze arwaye kandi afite amikoro make atamuha ubushobozi bwo kuba yakuzuza ibisabwa byose kugira ngo atanduze abagenzi
kubashiramo iyo tumusanze ari positifu hari umuti w'ibanze babanza kumuha iyo turangije kumuha tujya kureba iwe ahatuje ese azabona icyumba agomba kubamo wenyine ibyo tukabireba ese ibyo kurya bazabibona niba ari chef wa famille ari utunze umuryango hanyuma hari ibyo kurya leta yateganyije ku bantu dusanganye iki kibazo kandi bari basanzwe barya ruko bagiye gukora ibyo nabyo birahari bivuze ngo rero turabanza tukamujyana tukamugeza iwe tukamwigisha impamvu akwiriye kwihakato tukamwigisha impamvu akwiriye kuguma mu nzu akirinda kamuha ibyo kurya bizamutunga muri iriya minsi dutegereje yuko ibizami bye ibisubizo bishobora kuza nanone ari byiza tujya kureba uko yaramutse uko oxygen yihagaze uko abo mu rugo bameze niba atabanduje niba akomeje kwihakata tugenda tubasura umunsi ku munsi tukabikora raporo
abaturage barimo gupimwa COVID-19 batoranijwe n'ubuyobozi bw'akagari bufatanyije n'ubw'imidugudu bagiye batoranywa bagenda basimbuka urugo bagafata urugo bagasiga urukurikiyeho bagafata urundi hagapimwa kandi umuntu wese urengeje imyaka 18 ibare yavuye mu bipimo byakorewe mu mujyi wa Kigali ntiramenyekana ariko Minisiteri y'ubuzima yarayisohoye itangazo rigaragaza ko abantu 1,997 ari bo bantu bashya banduye COVID-19 bigaragara ko abanduye biyongereyeho 1,000 mu bari basanzwe basohorwa buri munsi n'iyi Minisiteri mu banduye ku munsi w'ejo bagera ku 2,000 abasaga 1,300 nabo mu mujyi wa Kigali bikabisobanura imibare mishya yarayivuye mu tugari twapimwe ku munsi w'ejo kugeza uyu mibare itangazwa na Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abantu 1,549 ari bo bamaze kwandura COVID-19 bari 1,308 158 bamaze gukira abagera kuri 638 bamaze guhitanwa n'iyi ndwara Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Tukivuga ku vya COVID-19 mu karere ka Afrika y'Ubuseruko abashakashatsi muri Uganda ababandanya kurondera ingene kikiza cotuzwa bakoresheje ibiterwa bitandukanye nyuma yaho ikigo ca leta kijeje imiti muri co gihugu NDA mu mfunyafunyo cemereye umuti wakozwe n'umwarimu wo muri kaminuza ya Mbarara abandi bashakashatsi muri kaminuza ya Guru iri mu majaruguru ya Uganda nabo bakoze uyundi muti uja watanguye kugeragezwa amenyesha makuru y'Ijwi Amerika I Kampala muri Uganda Ignatius Wahizi mu nkuru ikurikira
Ikigo cya leta gishinzwe imiti mu gihugu National Drug Authority NDA kivuga ko hari imiti y'amoko atatu imaze gukorwa n'abahanga mu bigo by'ubumenyi bitandukanye mu rwego rw'ushaka igisubizo cy'icyorezo cya COVID-19 gihangayikishije isi yose Uganda ni kimwe mu bihugu bya Afrika byibasiwe n'iyi ndwara kugeza ubu mibare y'inzego z'ubuzima akabigaragaza ko abantu barenga 2,000 bamaze guhitanwa na COVID-19 Ayo moko atatu y'imiti arimo wa Covidex wakozwe na profeseri Ogwang Patrick wo muri kaminuza ya Mbarara UBV01N wakozwe n'abahanga bo kuri kaminuza ya Makerere bafatanije n'ikigo cya leta gishinzwe ubushakashatsi ku ndwara za virusi ubu urimo kugeragezwa mu bantu hamwe na Covilis 1 urimo gukorwa na kaminuza ya Guru mu majyaruguru y'igihugu kugeza ubu umuti wa Covidex niwo wonyine uri ku isoko indi iracyari mu igeragezwa Abias Rwamwiru umuvugizi w'ikigo cya leta gishinzwe imiti NDA yatangarije Ijwi rya Amerika impamvu Covidex yemerewe gukoreshwa mbere yuko inyura mu nzira zose zemewe
A herbal medicine can be used before clinical trials with caution.
Umuti w'ibimera gakondo wemererwa kuba wakoreshwa mbere yuko ugeragezwa mu buryo bwemewe ariko ugakoreshwa no kwigengesera kandi uzirikana ko utavura Niyo mpamvu tuvuga ko wakoreshwa kunganira ubundi buvuzi. Wibuke ko ukorwa mu bimera abasogukuruza bari basanzwe bakoresha kuva kera bivura ibibazo by'indwara zitandukanye. Igituma twe nka NDA tubigiramo uruhari nuko tuba dushaka guhamya ko ari nta kibazo watera ku magara. Ushobora gukoresha imiti ya gakondo iwawe mu rugo nk'uko bisanzwe ariko iyo bigeze kuco gukora umuti mu bwinshi kugira ngo ukoreshwe na rubanda rugari aho biba bisaba ko tubigiramo uruhare rukomeye kugira ngo twemeze ubuziranenge bw'uwo muti
So that's what we want to determine.
NDA ivuga ko Uganda iri mu bihugu bya mbere byifashisha ibimera gakondo mu gutunganya imiti ifasha abanduye COVID-19 Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku magara y'abantu OMS ryo rivuga ko hari ibindi bihugu byo muri Afrika byatangiye ubushakashatsi nk'ubwa Uganda muganga Solome Okwale akorana n'uwo muryango hano muri Uganda
We know that 9 countries are looking into this: Benin, Botswana, Cameroon, Congo, Gabon, Ghana, Kenya, Nigeria, and South Africa. And in phase 2,
Iba kabikiye mu gice cya mbere, Uganda yageze mu gice cya kabiri cy'ubu bushakashatsi. OMS yisunze gufasha Uganda mu bushakashatsi kuri iyo miti yo mu bimera bya gakondo ishobora kuvura COVID-19. n'igihugu kimaze gutera intambwe nziza mu gushyiraho uburyo bukwiye bwo gusuzuma imiti ya gakondo no kuyishyira ku isoko. Kandi OMS ifatanyije n'ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara, twashyizeho uburyo n'amahame byo kuyobora ibihugu mu gukora imiti yo kuvura COVID-19. Mu bihe bishize, Perezida Museveni yagiye nenga Abanyafurika bafite ubumenyi bwo gukora ibintu bitandukanye birimo n'imiti, ariko bakazinga amaboko bagategereza abanyamahanga kubakorera ibyo bakeneye byose. Ati, iyo ni imyumvire y'ubucakara. Muri Afurika niho ubushakashatsi ku miti yo mu bimera bya gakondo bugomba gukorerwa kuruta ahandi hose, kuko aka gace k'isi duherereyemo gakikijwe na buri kimera cyose wakenera gukora imiti. Ubu buvuzi bw'imiti ya gakondo bwatunze ba sogokuru bugomba kongerwa agaciro biciye mu bumenyi kugira ngo tububungabunge.
So that we improve on them and preserve their use.
Museveni wahagurukije ibyo guteza imbere ubumenyi mu guhanga, yizeza inkunga y'amafaranga atubutse leta igiye gushora mu bintu byo guhanga imiti. Mu cyumweru gishize yatangije uruganda rugiye gutangira gukora imiti ivura indwara zitandukanye hamwe n'urukingo rwa COVID-19. Umuvugizi wa NDA Abias Rwamwiru avuga ko 70% by'imiti ikoreshwa mu gihugu ituruka hanze.
I think Uganda is taking a right path with what our scientists and researchers.
Ati, ndibaza ko Uganda irimo kuyoboka inzira nziza ikoresheje abahanga bayo yo kuvumbura no guhanga imiti itandukanye, akaba bishobora kuzadufasha mu kugabanya imiti tugura hanze. Ubu 70% y'imiti dukoresha mu gihugu ituruka hanze, bivuze ko ubushakashatsi ku miti itandukanye ari bwiza ku gihugu, kandi biduhesha ishema kubona abahanga bacu ari bo bafashe ya mbere mu karere kose mu gushakira igisubizo icyorezo cya virusi duhanganye na
this current viral infection.
Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko imibare y'abandura COVID-19 n'abihitana mu gihugu itangiye kugabanuka. Ibi babikesha gahunda ya guma mu rugo yo kumara iminsi 42 ubigeze mu cumweru cya kane. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mu Rwanda mu karere ka Rubavu haraye harangiye irushanwa ry'isi muri volleyball ikinigwa ku musenyi bita beach ball. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda adutegurira amakuru ya sport n'imikino mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ku cyumweru mu Rwanda harangiye irushanwa mpuzamahanga rya volleyball ikinirwa ku mucanga beach volley. Iri rushanwa ryaberaga ku Gisenyi mu karere ka Rubavu ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, ryahuje amakipe mu bihugu birenga 30 byo hirya no hino ku isi. Ku ruhande rw'abagabo, igikombe cyatashye mu ikipe yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ko amakipe yahuye ku mukino wa nyuma yombi yari yavuye muri icyo gihugu. Mu bagore naho ikipe yabaye iya mbere niyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsinze iy'Abadage ku mukino wa nyuma. Muri rushanwa u Rwanda rwari ruhagarariwe n'amakipe ane, abiri abagore n'abiri y'abagabo. Mu bagore hari haserutse ikipe ya Valentine Munezero afatanyije na Charlotte Zayisenga, hakaba kandi ikipe ya Benita Mukandayisenga na Claudine Musanabageni. Mu bagabo, ikipe imwe yari igizwe na Olivier Ntagengwa wari uri kumwe na Akumuntu Kavalo, indi kipe ikaba yari igizwe na Fils Habanze Ntwari hamwe na Yves Mutabazi. Muri aya makipe ane, atatu yasezerewe atarenze icyiciro cy'amajonjora. Ikipe yagerageje guhanyanyaza ikaviramo mu kimwe cy'umunani kirangiza ni ya Valentine Munezero na Charlotte Zayisenga. Uyu mukinnyi Charlotte Zayisenga arasobanura ikintu cyateye urujijo kirebana n'imyambarire y'abakinnyi b'abakobwa amakipe yarahagarariye u Rwanda, cyane cyane ko yari itandukanye n'iy'abakobwa bo mu yandi makipe.
Umunyarwanda kazi ntabwo njye mbona mu mikinire yacu ntabwo twambara ubusa, dukina twikwije, niyo mpamvu yabiteye ngira ngo ni umuco wacu. Ubushize ubwo twakiraga iyi World Tour ntabwo byagoranye kuko twari twarabivuze before yuko competition itangira, ariko ubungubu habaye akantu ko kurangara gato ntitwabivuga, ariko twabisabye uhagarariye irushanwa yabitwemereye, cyane ko ari nawe wari uri hano. Ubushize irushanwa rya beach volley dukina n'abantu bambaye udukariso utubisiri, ariko mu muco wa Kinyarwanda aho tugiye gukina hose twambara amakabutura. Ntabwo ari ubwa mbere bibaye, wenda nuko byabereye iwacu ntitubivuga, ariko iyo tuzagenda tubivuga tukiri hano mu Rwanda ko tutazambara nk'ibindi bihugu. Nta munyarwanda kazi wakinanye ikariso.
Tukiri muri volleyball kandi, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka 20 yasize umugani mu irushanwa ry'igikombe cy'isi ryaberaga mu Buholandi no mu Bubiligi, rikaba ryararangiye ejo ku cyumweru. Iyi kipe iyobowe n'umutoza Christophe Mudahinyuka yatakaje imikino yayo yose uko ari 7 kuva ku cyiciro cy'amatsinda kugeza ku ntera yo guhatanira imyanya itandukanye. Iyi kipe y'abangavu b'u Rwanda muri volleyball yarangije ku mwanya wa 15 ari no wa nyuma, nyuma yo gutsindwa n'u Buholandi, Brezil, Argentine, Turkey Turukiya, Thailand no Bubiligi. Ikibabaje kurushaho nuko muri uko gutsindwa kw'ikipe y'u Rwanda muri iyo mikino yose itashoboye kubona iseti n'imwe y'imbuza kurahira. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bakunze imikino na sport ntitwabibagiye mu gihugu cy'u Burundi. Umurwi wa Dynamo wa basketball ejo kwa Mungu niwo watwaye igikombe citiriwe wahuza arongoye Burundi Petero Nkurunziza watsinze urunani ku munota wa 65 kuri 61 urongoye uwo murwi amenyesha ko mu mwaka uza bazokora cyane kugira ngo batware ibikombe byose bazokinira. Inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana
ku kibuga cibuye muri komine ya Mwumba intara ya Ngozi. Ahari bibuga byubatswe na Petero Nkurunziza ni hugo rukino rwa nyuma hagati ya Dynamo Runani rwabereye imbere y'abantu isinzi kugera mu gace ka gatatu. Umugwi Runani niwo wari imbere uza gutakaza urukino mu minota ya nyuma ku manota 65 kuri 61. Richard Patrick Ngwizuruvugo umumenyereza mushasha w'Urunani amenyesha ko agifite byinshi byo gukosora kugira umugwi we usubire kuzura twari ibikombe.
Navuga yuko bibaza tutagerageje kwitanga uko bishoboye kose ya kandi abaganiza mu kirundi cyiza ngo abana babiri agatsinda umwe. Ya navuga ko musanga ari icyo kuba twakinye ikintu mwiza tugitangira gushaka duheze numva ko amahirwe make twaronse ko abantu kinini cy'amanota bagitsinze si cyari cyinshi ariko ndabona ko harimo byinshi umuntu ategereza kuguma akosora agwana yereka abana yuko ejo ari byiza ubona ko dusuye abana bakiri batoya benshi n'amasitrategi menshi ari utuntu twinshi tutudeshe umuntu ategereza gukosora ndibaza ko nitwaronka akanya ko gukosora ndibaza ko bizogenda neza.
Muri Dynamo hoho karakamwemwe kenshi kubona batwara igikombe umumenyereza w'uwo mugwe amenyesha ko gutwara igikombe utsinze urunani biryoshe kuruta ibindi byose.
Twiteguye n'inguvu nashaka ishimire n'abakinnyi kubera umwanya twamaze ko turitegura nibo bakiye babikora babishyira mu ngiro ibyo twatwara kuganya. Umugwi w'Urunani nibyo umugwi ukomeye cyane kandi ntuzawukina nawo ngo uraza kuvaho kugira utsinde mugabo urashobora gukoresha inguvu z'izo bakoresheje kugira utsinde.
Rukundo Jean Dassin arongoye umugwi wa Dynamo aremeza ko uno mwaka utabagendeye neza cyane ariko ko muri rusange bashima
umwaka tuwevaluwa yuko wagenze neza witwebye mukatsa amakupe nayo twazitwara ariko encore une fois izindi ekipe nazo zarabyigenzijemo neza kandi je les félicite babaye championnat ya Bujumbura championnat national ushobora kuba twaza amakupe ashyira kuri atatu muri iyi sezo urumva ni kuri twebwe umwaka wagenze neza ntabwo tumenyereye tumenyereye gutwara amakupe menshi ariko arengayo ntiwari umwaka woroshe wari umwaka waciyemo muri association muri federation ibintu bitoroshe mugabo warategura hera abantu bashinga ntahe ariko twe tubona ko byageze neza.
Warongoye uwo mugwi aramenyesha imigambi afitiye umugwi wiwe mu mwaka uza w'inkino.
Cyambere tuzokora no gusubira tukunga umukinnyi twaranforsa ekipe tukagira amarokutima tukaforuma kandi kubera turabona yuko twashakene kwiha inguvu zindi ziruta izo twari dufise ubu ibyo nibyo tuzobwira kugira dusubire dutware tube shampiyo y'Ubujumbura na shampiyo national nicyo kibanza cy'iwacu muri sanzwe.
Iri higanwa ryitiriwe uwahoze arongoye Burundi n'ubwa mbere ribaye mu Burundi. Umugwi wa mbere wahawe igikombe ni miliyoni 2 mu mafaranga y'amarundi, wa kabiri uronka imiliyoni n'igice, nayo wa gatatu utahukana miliyoni. Iri higanwa rero bikaba bitekanijwe ko rizohora riba uko umwaka utashe. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagira mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza inzwi gushika iza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kandi no ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo vyari biremeshejwe na Jewe Diane Ninahazwe. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Muri bo harimwo Fasila Gebeho. Ahanje turaza kuba turi kumwe makuru y'igihe c'isaha imwe n'iminota 30 z'ijoro ku masaha.